amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Turabara mukije mwese muteze amatwi amakuru y'iwacu yo kuri no wa kane. Nikugenekeza ya 12 kwezi kwa 12/2019. Amakuru mushobora gukurikirana ku rubuga ngurukana bumenyi ni ku iwe zitatu akaburungu iwacu akarungu karambitse Burundi akaburungu orge muyashikirizwa na Remonzi Imana bikuru bikuru biyagize. Wamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu bakwije iminsi 52 bari mwibohero mu ntara ya Bubanza bamwe n'abandi babasabira kurekugwa kuko bari kubazira akazi kabo. Abanywanyi b'umugambwe SNL muri quartier Kizingwe bihara muri zone Kanyosha biyamiriza ico bigitotezwa bariko baragirirwa inyuma yaho hagarikiwe babiri muri bo. SNL nayo inyuzwa yarengukije ukenguza amateka Gedeo Gahungu yagirizwa ko yashatse kwica umukenyezi wiwe. Urubanza ruzobandanya kuri uyu wa gatanu nayo mu ntara ya Gitega. Tubabwira ibijanye n'umutekano kano mwibarabara kazi. Ndasubiye kuba ikaze hano makuru tuyahere mu bijanye no kumenyesha makuru wa iminsi 52 irangiye. Bagenzi bacu bane babohewe mu ntara ya Bubanza, Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bahagaritswe kwa 22 kwezi kw'icumi no mwaka muri komine Musigati aho bari bagiye gutohoza amakuru yavuga ko hateye abantu bitwaje ibigwanisho bamaze iminsi 5 mu gashoka komisariya y'igipolisi Bubanza niho icariyo cy'umushikiriza manza wa Republika muri iyo ntara yabagiriza kwifatanya n'abashatse guhunga abanyumutekano w'igihugu. Biruko mu gihe kinyamakuri wacu bamwe mu bamenyesha makuru amashyirahamwe aranira gatega kazi na muntu na yaranira ubwigenge bwo kumenyesha makuru basaba ko borekugwa kuko ataca abagirizwa atari uko bariko barakora akazi kabo barekuriwe n'amategeko. Mu bijanye n'ubutungane Senari na inyuzo yarengukije kuri uyu wa kane umukenguza amateka Gedeo Gahungu mu rubanza rw'ikibiriraho akaba yemeye ivyaha bibiri yakoze gushaka kwica umukenyezi wiwe n'umwishwa wiwe kugendesha umuduga n'umuvuduko urenze mwibarabara akemeza ariko ko yabikoze kubera ingwara gwaye ikunda kumushikira agahamuka. Abamuburanira basavye yuko ubo baho umwanya wo kurondera impapuro zerekana ubugwayi bw'uyo mukenguza amateka. Uyo mukenguza amateka akaba yakomerekeje umukenyezi wiwe n'umwishwa wiwe amukubise akoresheje isuka kiretse abo akaba yaragonze abantu n'ibigendera mwibarabara. Urubanza rukazobandanya kuri uyu wa gatanu ababuranira uyo mukenguza amateka bazanye ivyemeza kuyo umukenguza amateka afise indwara. Ane makuru tuyabandanirize muri komine Mugina turi mu ntara ya Cibitoke ahashinguranywe iteka abantu 26 bahitanywe n'imisozi kubera imvura yaguye mu ndwi iheze. Umushikiranganji w'intwaro yo gati mu gihugu akaba yasabye abanyagihugu baho gufasha kubaka impome z'amazu yabomotse leta nayo ikazotanga amabati. Pascal barandagiye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu.
Turahamagarira rero abene gihugu mwese muri aha yuko tukora mu buryo bwo gufashanya tugaheza tugakorera hamwe mu buryo bw'ikorwa rusangi tugasubira tugahagarika amazu y'aba bantu leta ikazohindura gutanga amabati. Twumvise ibindi bibazo bijanye no kubaho n'ivyo nyine leta izovyitabira ndetse mbere n'ibyaba ngombwa dusubire duhamagarire mwese kuri wa mutima wo gufashanya w'abarundi solidarite yokana nivyo ngombwa duhamagare n'intara ziri hafi ya hano kugira nazo nyene zigira icyo ziterereye. Aha rero tukaba tugomba gusaba abajejwe intwaro gusitanteri buramatari umukuru w'umutumba yuko bashobora gukora kugira ngo batumenyeshe kubona bwango ivyankenerwa byose uko bingana kugira ngo tumenye ivyo dushobora guterereza inshuti n'abagenzi ibyo twishoboje nka leta ariko byose biboneke.
Hano makuru mushobora no kuyaronswa mwanditse ko mushaka amakuru y'iwacu ni ku nimero 76 ubusa 2 ubusa 4 mukanya ibijanye na politiki.
Amakuru y'iwacu.
Abanywanyi babiri umugambwe SNL muri quartier Kizingwe bihara zone Kanyosha komine Muha bahagaritswe n'igipolisi. Umwe yahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane uwundi nawe yahagaritswe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu n'abakozi iperereza. Imijyango yabo nabo bari kumwe mu mugambwe basabire kugwa ryabo kuko ngo bariko bazira ibyiyumviro byabo bya politike Desire Sindihebura.
Amakuru dukura mu muryango w'umunywanyi w'umugambwe CNL yemeza ko Remi Havyarimana yavuye kumuhaniwe nk'igihe cy'isa y'imwirenga gato mwijoro agiye ku kabotike kugura amayinite kegereye ibarabara aca arafatwa ajyanwa gufungirwa mu gasho k'iperereza Bujumbura ata mwanya uheze nk'uko ayo makuru abandanya bivuga mu muryango wiwe bagiye babona umuntu aje kubabwira ku wabo ahagaritswe kandi batazi yajanywe ndetse n'abamuja ariko nk'uko ayo makuru nyene abyemeza intandaro y'iryo fatwa zoba ari karangamuntu zoba ziriko ziratangwa zisabwe muri komine Mukaza zigahabwa abantu bo muri komine Muha. Regis ahishakiye arongoye urwaruka rw'inyankamugayo muri zone ya Kanyosha avuga ko ibiriko biraba bidatahuritse ingene umuntu afatwa agafungwa ngo nuko afise karangamuntu yakuye mu yindi komine.
Umvise ngo ufatse umuntu ngo nuko afise karangamuntu ndakwije imyaka ngo nuko atayirondereye ngaho muri yo ntumbero yo kugira ngo barondere ahantu bafate umwe n'undi kuko sabonye turazi yuko ni benshi bariko barahiga umva Remi yafashwe jo kumwijoro ubu naho uwafashwe ubu kandi nta nahamwe amategeko y'ubundi yemera ko umuntu afatwe ijoro byumvikane yuko ari bya bintu imwe tumenyere cyo kunyuruza abantu batandukanye bari mu mbatavuga rumwe n'umugambi uri kubutegeka
kubwiyo ndongozi abona ko ibiriko bibera aho muri zone ya Kanyosha aragatotezo kabandanya gukoregwa abanwanyi b'umugambwe sene kuko abafatwa bose bari ndongozi z'uwo mugambwe
kuko wumvise ko umuntu aje gufatwa n'imbonerakure imbonerakure nta na kimwe zokipa haba mu byeja n'umutekano hamubyaye mu n'ivyintwaro habijyaye n'ivy'ubutungane umajya make uriko urabyumviriza urumva ko ari mbo za politiki umva ko ari ibintu ariko barakora kugira ngo kubukuburagiza abo bitwa yuko ari ndongozi z'uwo mugambwe sene kuko nk'uyo Remi asanzwe ari ndongozi umugambwe sene nga muri zone ya Kanyosha ndetse n'unzu wa Kinga Gaspar nawe nyine ni ndongozi muri ka yo mu mugambwe muri quartier ya Kizingwa Bihara.
Regis ahishakiye asaba ko muri kino gihe himirije amatora imigambwe yose boyireka igakora mu mwidegemvyo ntagire umuntu azira umugambwe arimwo.
Cyo kosaba nuko muri kigenza cyane muri kigihe turimo cyo kwitegura amatora nuko byama byavuzwe ko mu Burundi hari umutekano igihugu cy'ubundi kari nyabagenda nibareke imigambwe yose idegende ntihagire umuntu abatwa atuzo ngo nuko atari umugambwe SNDFDD kuko bose ntibajya muri SNDFDD ijo muri 2020 na matora ubuzotsinda azibatsinze ubuzotsindwa azibatsinze mugakwe dusaba yuko ntagira umuntu azira umugambwe arimwo muko umuntu wese mu bibucu Burundi yumve ko ari degere.
Amakuru yo kwizera twakuyeho mu Kanyosha yemeza ko Remi Havyarimana yahagaritswe n'umukozi w'iperereza muri meri ya Bujumbura azwi ku izina rya Salvatori ari kumwe n'izindi monera kure zitatu arizo Kabura Lameke hamwe na Sofoni bose baba muri segiteri Kizingwe Bihara aho nyene muri zone ya Kanyosha.
Desire Sindiyebura urakenuye tukiri mu gisata cha politike. Umunye politike Anise Niyonkuru arongo uyu mugambwe CDP yaratashe mu gihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Uyo yahoze ari umuvugizi w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta SNRD yemeza ko aje kwiyandikisha kugira zoro nk'uburenganzira bwo gutora no kwitoza amatora y'umwaka wa 2020. Anise Niyonkuru arongo uyu mugambwe CDP.
Tuje gushaka urugendo rw'abandi amatora yageze tuje mu matora. Twari twavuze kuva kera yuko aya matora tuzoyajamwo tuje mu matora iminsi yaduheranye abandi bari kuri terrain natwe nitwagaraga nuke none twagarutse tuje muri aya matora tuje kwiyandikisha gutora no kwitoza nibaza yuko nko muri province mbamwe nzo kwitoza nk'umushinga amateka nako ndabibona kandi nagomba kubabwira yuko niho ngishika hanyuma ndafise n'abandi tuzananye batarashika urabona ko tuje umwe umwe murabonye ko consorce nyine ariko hari abandi benshi bataraza ngomba kwiyandikisha n'abandi bashike biyandikisha.
Anise Niyonkuru yari yahunze igihugu mu mwaka wa 2015 mu gihe atemera ukwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aho yavuga ko bihonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'Arusha y'amahoro no gusubiza hamwe kwa Barundi.
Amakuru y'iwacu
dukubitire mu ntara ya Gitega aho tubabwira ibijanye n'umutekano wo mu ibarabara abahita n'abipakiza amashirahamwe yunguruza abantu mu mabisi baridogera bamwe bita bakoka ibayo ma agence aha turi mu ntara ya Gitega kuko babakwega bagasanzazwa n'utuntu twabo ivyo bikaba bitoroshe mu gihe abarongoye ayo mashirahamwe batabona ko abo bakozi babo batera uruhagarara mu ibarabara bagahotera n'abahita abenshi bagasaba ko inkingo zikomeye zofatwa kuneza yabiyunguruza muri ayo mabarabara Igitega Jean Noel Manirakiza.
Kwibarabara rica imbere y'amashyirahamwe y'ikunguruza abantu nka Volcano Tramworks Jibuko ufise agatu canke ishakoshi bisigaye ari kuri umutima menyo kuko hari imisoro ironderera abo bakiriya ayo mashyirahamwe benshi bavuga ko itera uruhagarara muri iyo barabara baguma barifyuye harengana ipikipiki ikinga bagacakira bamwe bagakwega icafise abandi uri ufashe ishati uri ukweza ukuboko aho rero kibanaraba ko atamuduga uvuye hijya canke inyuma mbere bamwe nkabamaze gusanzarizwa utwo batekeye basigaye banatinya kuhatumbera ivyo rero bigirirwa muri iyo barabara abatari bake batanguye kuvyiyamiriza uri abiyunguruza uri abasanzwe bakora umwuga wo kunguruza abantu bose bati ivyo nibihagarare bwa vuba
ivyo kera bavyita skandari none ubu tusigaye tubibona bijya mu majanse wozo bona umuntu afata ku ipikipiki akwega ngo jya muri suku mureke urya muntu arabiyasha suku kwega nk'impini
ahubwo dusaba ko boza barabahanura abo bakoka bibashashe baje mu majanse niyo twama tubona baza barakwega abantu harabaza ku mama tukazibona abo muri Tramworks baje barirwa kuba kwega abo kuri Volcano bakaza gukwega batwa ku ruhande rwabo
abandi ngo ahubwo bidahagaritswe hashobora kuba ibindi
ahubwo nagahomera buno icambere kwanza na majanse agira bakokayi abo bobo baje bazana mbe ni tubazi na n'ivyangombwa bafise indongozi zibabonye abatware bacenga bashefu bababonye baca bavuga bati ngo nabakokayi atari abakokayi abakokayi barangwa na bleu na beige nitwa haguruka bash pick up iraba hafi kwe tuzoca tucakira dushira muri pick up babadugana
kubarongoye ayo mashira hamwe Tramworks Volcano na Jibuko bose umengo ntibayibona kumwe
naramubwiye wa Tramworks yindi ashansi taraza tuorganiza abakozi bacu abamwe bamwe bahagarare mu ruhande rwabo abandi bahagarare mu ruhande rwabo kugira umukiriya atoraja hashaka arayibasabye Wataramwetse yaravyanse
ani nko muruza abantu baza kuroma umwe saza gusamira ronde rindaguye mu bose agushize ngaha bagushize ngaho ronde rumukriya gusa cyo twabari yabagide twarabari kirazira gukora ku moto wowe nyambo yirukako genda uravuga mugabo uyigendere ku ruhande ugendura uramubarira yamba haje nunda mare mugabo ntakore ku moto ngo ayikatishe cyangwa ayifatishe fre oya
umwe wese yote yera ku biro vyiwe yagira ibi bintu byo kuzabara kwega abantu ku mamoto cyanke ku makinga yego twe kubataraza ngaha twarabibona kandi ntibyadushimisha ariko tubona biguma bibandanya
ibyo rero biba igitondo n'umugoroba abantu bakibaza igituma atanga ingo zifatwa mbere bamwe bakavuga ngo mbega harindiriwe ko inkumbi irinda kugwira muri iyo barabara kugira ngo hagire igihinduka Jean Noel Manirakiza amakuru y'iwacu igitega
Jean Noel Manirakiza urakenuye amakuru tuyabandanirize mu bijanye n'indero urunani rw'amashyirahamwe aharanira gatega kabana FENADEB rurashima ingingo y'ubushikiranganje bw'indero yo kutima impapuro z'umutsinda abanyeshuri bitaburiye ko bandika no ku mpuzu zabo z'ishuri bahejeje ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kujya mu mashuri ya kaminuza Isidore nteturuye umuhuza bikogwa mu rugo runani asaba ariko ko abo banyeshuri bo batofatwa nk'abakoze ivyaha bihanwa n'amategeko agahamagarira abarezi kwigisha urwaruka inyifata ibereye mu bihe by'umunezero Isidore nteturuye n'umuhuza bikogwa muri FENADEB
twarashimye ku bushikiranganje bwigereje nk'umuvyeyi batatwariye hejuru ngo bahave bafata ingingo gihutihuti bitunze bagatohoza bakabona yuko umwana kumuhanura wamiza ko yagize ikosa guca inkoni ngufi burya bavuga ngo ishavu ry'umubyeyi rirwa ntirirara igihano barakironse urabona ko barugiye kuzoroha impapuro z'imitsindo yatevye nyuma kubahanura nako no kubajana aho handi babigisha hamwe n'abandi bana mugabo kubwanje cewe ndi umuntu icaha bakoze kirenze urugero gushikaho burinda kuja hariye ahubwo ibyaha ntibingana nk'umwana yishe uwundi ntiwamushaka hamwe n'umwana yitaburiye ku impuzu urumva ibyo ni ibintu umuntu wese ashobora kubona uko agomba mugabo jewe kubwanje aho mpagaze nako umwana yagize ikosa bamuhanura hanyuma cyanse bakamuhana kumushyira mu kigo cy'igororero si ukubahana niyumvira yuko babigize kugira ngo baronke uwo mwanya wo kubigisha iyo migenzo abana bashobora kugira igihe bahejeje ibibazo nico gituma rero n'ubu n'abavyeyi aho bari bose abarezi ku mashuri ntibiyumvire ngo biraheze kuko abana baguma bakura baguma bahindura ingendo bahindura imico ahubwo nibibuke ya mico y'ikirundi abana bagira iyo amashure arangiye ku mwana ya minsi mikuru abana bagira bagatamba bagatarika hamwe baca baje kumubanye bagaganira mugabo babereke yuko badaca batabura impuzu babereke yuko badaca batabura amakaye kuko nivyo bitumye abo bana baje muri magororero
uyo aharanira gateka k'abana akaba bivuze nyuma yaho umushikiranganje w'indero Jean-Vienne Ndirahisha abicishije ku rubuga rwiwe rwa Facebook yamenyeshereje ko amatohoza yakozwe n'ubushikiranganje arongoye yerekanye ko abanyeshuri 97 aribo bagiriwe ntayo makosa 93 biga mu gisagara cha Bujumbura batatu nabo ibobanza akaba yaboneyeho nakajyo kugumuriza ko ingingo yafashwe yukudaha impapuro z'umutsindo abo banyeshure itari nabanduka ko bazohabwa impapuro z'imitsindo zabo ariko babanje guca mu kigo kigororero mbere baronswe n'inyigisho zo gukundishwa igihugu. Amakuru y'iwacu tuyarangirize mu bijanye n'uburimyi aho umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema agabisha abajeje gukwiragiza ifumbire ya kijambere mu banyagihugu bigika mukeza mu kuyinyegeza no mu kuyigurisha ku giciro cy'umurengera kw'ababikora batagiye kwihanganirwa. Deogide Rurema akaba yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uno wa kane bimwe mu byavugiwe muri ico kiganiro na Ale Majeste Barenga.
Deogide Rurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi amenyesha ko icatumye ifumbire ihabwa abarimyi ibura ahandi kaboneka izimvye ari abadandaza bari bajeje kwikwiragiza mu banyagihugu bikitse mu kiza bafashijwe na bamwe mu bajeje intwaro.
Twebwe twaragize ibishoboka byose kugira ngo abene igihugu baronke iyo fumbire tukavuga ati ni muze mutange ama avance abene igihugu baranze barayatanga mu nyuma tuza gusanga ahubwo abadandaza nibo bihinduye abene gihugu barabinyegeze twaragize amaperereza dusanga harimo bamwe mu bajejwe intwaro bakingiye kibaba dusanga ifumbire nyinshi irikiraja mu badandaza
akamesha kubu ibihano bigiye gufatwa n'ubushimwe bwategekanijwe ku bazodoma ku rutoki abikika mukiza mu kudandaza ifumbire
mu dufasha na kandi abo dufasha tuzobaho ubushimwe numusubire kubivuga nk'ibihuha masanga umuntu ari karacuruza iyo angeri kubene igihugu tubera abadori tutangure duhasha bo bantu twafatira ibihano twasanga rivyo dushaka yuko igihugu cacu cotera imbere na cane cane abene igihugu bakagira umwimbu bagafungura.
Na kukibazo cuko iyo fumbire yo bari nke hakwiye ko yosahirizwa n'iva makungu Deogide Rurema arabihakana.
Aho tugeze ubu nta fumbire abene gihugu barekuriwe kuza kugura ku masoko kandi byaraheze ariko turazi yuko aho dutanguriye guhingura iyi fumbire mu gihugu cacu Burundi ibiciro byaramanutse cyane numva byavuye mu 442 ku mufuko bimanuka gushika ku 229.
Igiciro cy'ifumbire ikoreshwa mu Burundi cyashinzwe na leta na mafaranga 229 ku mufuko ariko mu ntango z'ukwezi kwa munyonyo igiciro hamwe hamwe cyari hagati y'330 n'338 aho ni mu gihe leta yo yemeza ko umwimbi w'ifumbire mu Burundi ushimishije kuko uno mwaka gusa himbutse amatoni ashika ku 225 mu gihe hari hitezwe amatoni 233.
Ale Majeste Barenga urakenuye ni no kuri iyo nkuru ijanye n'uburimyo turangirije kwa no makuru nkingurukire mwese mwayumvirije n'abagize ico baterera kugira aboneke Remonzi Imana naye bashikirije nabifurize kuroranirwa mu banyu no mu byanyu murakoze.
Amakuru y'iwacu.